Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 48 bice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3 Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 48.9 ya Radio Ijwi riyobora. Inaha i Washington DC Neugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu y'iki gitondo. N'ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ibikorwa byo kwiyamamariza amatora mu Burundi byaraye bisojwe. Ejo ku cyumweru abakandida baba abigenga cyangwa abahagarariye amashyaka bumvikanishije bwa nyuma ingamba zabo. Abarundi nabo baba hanze bafite ibyo basaba perezida uzatorwa.
Uwazoza azofata ikibazo cy'umutekano mu minwe.
Azoba ari umuntu atavangura umuntu wari we wese amufata nk'umuntu. Abarundi bari hanze akabasubiza mu gihugu nabo bakaguma mu gihugu cyabo nk'uko nabandi bari.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Kavinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho Sylvestre Ntibantunganya wabaye perezida w'Uburundi afite uko abona amatora mu gihugu. Izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Uyu munsi turawuharira cyane ibijyanye n'amatora mu Burundi. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezwaho na Aloyse Bigirimana. Aloyse bwakeye neza.
Abantu bashika kuri 27 barishwe mu bitero bibiri bitandukanye byabereye mu ntara ya Ituri no hafi igisagara cya Beni mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abategetsi muri ako karere bagiriza umuhari witwaje ibirwanisho Cooperative pour le Développement du Congo canke Codeco mu funyafunyo kuba ari wo wakoze igitero cya mbere cyabaye ku munsi wa gatandatu ushira w'Imana cyahitanye abantu 20. Kodeko ugizwa hanini nawo mu bwoko bw'abalendu wagirizwa kwica abasivile baharurwa amajana muri uyu mwaka wonyene. Igitero cya kabiri cyabereye hafi igisagara cya Beni cyahitanye abantu 7 cyagirizwa umuhari ADF ukomoka muri Uganda. Igisata cyawo ni cita ku mpunzi HCR gitangaza ko gushika aho umwaka ugeze ubu abanyagihugu bahitanywe n'indyane zifatiye ku moko muri Congo bashika hafi 276 hamwe n'ibihumbi 200 bateshejwe ingo zabo. Abategetsi muri Somalia batangaje ko bombe y'umwiyahuzi yaturitse mu gice cyo hagati muri Somalia yishe abantu bashika kuri 5 Muse Nur muramuwe hamwe n'abamucungerera ubuzima. Ni nyuma yaho umwiyahuzi yari kuga pusi pusi yaseka imodokari barimwe mu gisagara cya Galkayo ku birometero 6 mu buraruko bwa Mogadishu. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab ntiwatevye kwiyemerera ko ari wo wagirizwa ico gitero. Nur abaye buramatari wa leta ya Puntland agira kabiri yishwe na bombe y'umwiyahuzi mu mezi 2. Igihugu cya Madagascar cyatangaje kuri w'Imana umurwayi wa mbere yishwe n'umugera wa corona. Uwo mukozi wo mu bitaro w'imyaka 57 afuye nyuma y'amezi hafi 2 uwo mugera utangajwe ko winjiye muri iryo zinga. Madagascar imaze kuronka abarwayi 304 kandi perezida Andry Rajoelina yaramamaje ikinyobwa cyahinguwe mu gitegwa kama cya Artemisia yemeza ko gishobora gukinga no gukiza uwo mugera. Mu kiganiro kuri televiziyo Rajoelina yashwirije ko uwo muntu yararwaye cyane ku buryo icyo kinyobwa tacyo cyari kumufasha. Rajoelina yatangaje kandi ko igihe Madagascar izohimbaza imyaka 60 yikukiye mu kwezi kwa gatandatu itariki ya 26, icyo gihugu kizoba kimaze kuronka laboratwari igezweho hamwe n'ihinguriro ry'imiti.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Umushikiranganji ajejwe iby'indege muri Nigeria yatangaje ko hafashwe indege y'Ubwongereza yarenze ku mategeko yo guhagarika urujya n'uruza rw'indege mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. Umushikiranganji Hadi Sirika yavuze ko iyi kompanyi iyo ndege yari yaremerewe kugira ingendo zitumbereye gutanga ifashanyo ariko yafashwe iri mu kunguruza abantu ku nyungu z'amafaranga. Ntacyo iyi kompanyi iyo ndege ndetse na ambasade y'Ubwongereza barabivuga ko Nigeria yugaye ibibuga by'indege hamwe n'ikirere cyayo kuva mu kwezi kwa gatatu mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. ushika ubu ifise abantu ihumbi bitanu na majina tandatu na mirongo ibiri bamaze kwandura covid 19 hamwe n'ijana na mirongo irindwi na batandatu umaze guhetana. Igihugu cya Benin cyaratunganije kuri w'Imana amatora y'indongozi zo ku mitumba naho imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi itayitabiriye. N'amatora abaye mu gihe hari ubwoba bw'umugera wa corona kandi hasabwe ko yunguruzwa ku bw'icyo kiza. Benin muri indwi yarakuyeho amwe mu mategeko yabuze ikwirakwira ry'uwo mugera. Covid imaze kwandura abashika amajana atatu na mirongo itatu n'icyenda na babiri bamaze gupfa. Ibiharuro bya nyuma by'ayo matora yo kuri w'Imana byitezwe gutangazwa muri iyi ndwi. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yararahiye kurongora leta yiwe nshasha kuri w'Imana. Ni nyuma y'umwaka n'igice waruheze ibya politike muri icyo gihugu byadadanye. Amasezerano yo gusangira ubutegetsi n'uwo batavuga rumwe Benny Gantz avuga ko Netanyahu azoguma mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere amezi 18 imbere yo gusubirizwa na Gantz.
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru. Dukomereje mu karere k'ibiyaga bigari, uyu munsi turibanda ku matora mu Burundi aho ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya wa perezida y'abadepite n'iy'abajyanama b'amakomine byaraye bisojwe. Desire Hatungimana yakurikiye bamwe mu bakandida mu bikorwa byabo by'ejo ku cyumweru, umunsi wa nyuma wo kwiyamamaza.
Agasimbo, umuyebe, intore, ingoma n'imbyino zitandukanye z'u Burundi nibyo byakiriye agatongwasa aho yasozereye ibikorwa byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Mu ijambo nyamukuru yashikirije ni uko uburimyi, ubworozi n'uburovyi bizahabwa ikibanza gikomeye, ariko amenyesha ko ataterambere na rimwe rishoboka igisata c'indero iyo gicumbagira. Ati kizokwitabwaho kugira ibindi navyo binaguke.
Intumbero yacu rero nokugwiza amashure, hanyuma leta igashiramwo n'ibitabo n'ibindi bikoresho fashanyigisho. Ibyo bizotuma kanovera k'indero kiyongera, abana baze baheza amashure bafise umuzigo w'ubumenyi, bafise umuzigo w'ubuhinga, bizobashoboza kugira icyo bafashe nabo mu iterambere ry'igihugu. Tuzokwihatira nanone kuraba ukuntu igisata cy'indero gitunganywa gushasha kugira ngo kaminuza y'igihugu ibe kanu kaminuza y'igihugu koko, kibe icyitegererezo, ribe nituta riramurira igihugu incabwenge zibushitse zizoshobora kujya mu bisata bitandukanye byaba iby'intwaro cyanye by'ubuhinga byotuma Uburundi bushika ku ntumbero y'iterambere rirama, kuko aricyo cipfuzo c'abarundi n'abarundi kazi.
Ikindi gwasamenyesheje ko azoshira mu ngiro niyamara gushikira ubutegetsi nuko umukozi azohabwa agaciro mu vya akora kugira nawe abikora nezerewe.
Ingorane ya mbere tubwiriza kurondera gutorera umuti nuko twokwiga ingene imishahara yobumba abayihabwa uhereye kugutomora agaciro k'akazi kitwa yuko gafatwa nk'agahembwa make, icyo bita smig mu Gifaransa, ku bakizi ni mpfunyapfunya y'amajambo salaire minimum interprofessionnel garanti, amafaranga yaba ku muntu yakoze akazi kabayabaye, yaba ku bakora akazi ka leta, haba kuri banya kuba baducungerera umutekano, bose imitima yozuye agahinda nta ubumbwa n'umushahara. Bizoba ngombwa rero ko leta twicarira icyo kibazo kugira ngo abantu babombwe n'umushahara bakorera, gutyo tubakingire agatima ko kurya ibiturire no kunyonyeza.
Abanywanyi b'umugambwe senere ahatari hake ntiborohewe kugira bashikaho mu ntara ya Gitega. Nk'abaje bava i Bujumbura bageze mu Giheta, abapolisi babahagaritse igihe kitari gito kuko Evariste Ndayishimiye, umukandida wa CNDD-FDD asanzwe avuka mu Giheta, ariwe yari agiye gusengera kuko n'Uwimana mu mugambwe uri ku butegetsi bari babuhebeye gusenga kuki ibikorwa byo kwiyamamaza babisozere kuno wa gatandatu kuri Etesi Kamenge mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara ya Ruyigi. Abanywanyi ba SNL bakaba batorohewe mu kwiyunguruza kugira abashyiga itega kuko imodoka bitafuso bazanye gupakira abantu. Francis Rohero uwigenga aho yamamarije muri Bukeye mu ntara ya Muramvya yabanje guha ikiganiro abamenyesha makuru imbere yuko aja kusigurira abanywanyi biwe imigamba bafitiye. Muri icyo kiganiro akaba negura cyane cyane ingendo yabamwe mu bajejwe intwaro be na Seni muri kino gihe biboneka ko itari kirakorera bose, akayisaba guhindura imbere yuko abarundi binjira mu biro by'amatora.
Turiko tubona umengo bimwe bimwe byakozwe biciye mu nama n'ingingo nko gushyiraho abajejwe ibiro bijeje gucungera amatora, niho mu byo gukurikirana ingene ibikorwa by'amaliste biriko biraba aho byinshi usanga bishika twebwe tutabizi kandi turi mu bategereza gukorana na Seni, na cyane cyane ugasanga n'abanyagihugu bavyumva ko ku maradiyo batazi neza ingene byateguwe. Tukaba twari twifuza yuko ico o mu gihe hari amasaha ashika 72 imbere y'amatora ko bogerageza kugikosora kugira ngo abarundi baje mu matora batahura bategera bashobore no kwakira ibiyavamwo atantambamye. Hari henshi twagiye turaca mu ntara aho dushima inyifato y'abarongozi, ivyo mugabo ntivyotuma twibuyobagiza ko hari intara zimwe zimwe habaye ugufata minenegwe imyamamazo, na cyane cyane ugasanga hagati y'imigambo iri kiriyamamaza canke abarongoye intwaro abarongoye ubutungane imbere n'umutekano bavyifashe nk'uko utariko gushikaho hariho n'abarundi bapfuye bazira imyamamazo bazira kutihanganyirana.
Kurono munsi wa nyuma w'imyamamazo Gaston Sindimwo yari ku kibuga cha Komibu Nyakabiga ahasanzwe avuka, Dieudonne Nahimana nawe yari ku kibuga cha Tampete mu gisagara cha Bujumbura mu gihe Domitien Ndayizeye wewe yari mu ntara ya Rumonge. Leo Singenda Kumana akaba yasozera igikorwa cyo kwiyamamaza ku munsi wa gatanu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Desire Hatungimana.
Bakunzi ku banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, ndabasuhuje hano i Washington. Kubera ikiza cya virusi ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi, radio Ijwi ry'Amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo. Muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i Washington barakorera mu rugo, n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera. Niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse, cyane cyane ikiganiro muri isanga. Nitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza. Muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nkuko bisanzwe. Namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana nabo muturanye. Mukomere cyane.
Tukivuga ku byerekeye amatora, bamwe mu barundi badafite amahirwe yo kuba bari mu gihugu no kubasha gutora bafite icyo basaba kandida perezida uzatorerwa kuyobora Uburundi. Abo barimo impunzi z'abarundi bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira, bifuza ko uzatorwa yazita ku burenganzira bwa muntu no ku mutekano w'abaturage. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri muri Congo, Vedaste Ngabo, yavuganye na bamwe muri izo mpunzi adutegurira iyi nkuru.
Nifuza ko umuperezida yotorwa yoba se barundi akatunganiriza abarundi bose nka twebwe nk'impunzi babahugu kandi barabene gihugu. Icyo twifuza rero nuko yodutunganiza twese kuri twese. Hari kiri nagombye kongera, bariko barandikisha nk'aratasi ndangamatongo ku matongo, twebwe siho turi. None ko atariho turi bakaba bariko barandikisha nk'aratasi ndangamatongo, ko hari uzohava yandikisha itongo ry'iwanze n'uwo banarariguze, ko hari uzohava yandikisha itongo ry'umuntu kuko atahari, bizogenda gute? Azobe se barundi ibyo bintu ntibyashika mu kuba twaratashe twebwe nka batwemereye ko dutaha, azohave adutunganiriza nitwavuga ikibazo ko batwandikishije amatongo, ntibazo hava bavuga kumenga no kugumuka.
Twivuza ko nk'impunzi mu president yatorwa yoza ari mu president agarukana umutekano ku butaka bwose bw'igihugu cy'u Burundi, agahagarika icyo agahohotero k'abantu bamwe bamwe, kuko turumva ko twari twanabonye ko harabantu bamwe barabarakinyizwa ijoro n'umutaka ariko kuberako atemenyesha makuru bihari ngo bishobe gutanga inkuru zose bigatuma ibiriko biraba ijya nino mu misozi bitamenyekana ikindi nuko yoza ari umuprezida ateze imbere igihugu n'abene igihugu akazana imigambi ihera ku mwene igihugu wo hasi duga shora kumuteza imbere kagira imigambi iziteza imbere rwaruka mukuru hakaza
uzatogwa mu Burundi nuko yo twarira bose hamagahindura urabona twahunze duhunga umutekano muke akagarura umutekano ibintu byo kunyuruza banyuruza abantu ijoro bigahinduka bigahera kuko benshi bararondewe bakazi bitero mu ijoro ugasanga baragutwaye ijoro yabihindura agatwarira bose akagarura umutekano kuri bose agahereza n'abantu buzi kuko ubukene ubukene usanga benshi bwari bugarijwe n'ubukene mu gihugu kubwo gukunda bankunzi byose bigahava bagakunda na bose akaba agatwarira bose
nifuza ko twasubira mu Burundi bwacu nyine tukisubira muhira yacu tukazokirwa tugezeyo kuko uravye nka urwagati bona bavye Tanzania benshi bahunguse bagegeze guha n'ibibazo bya bazokingirwa nariko bakuraza ko bazodukingira akaba umuntu nyene azofasha abantu bavuye ahandi batacahohoterwa nk'uko twaba tubyumva hari yashaka ko byamabiri
kwipfunza yuko nyoza akadufasha akaduhungura akongera akadufasha mu bintu tumuna cyo turahangayika tukaronka akazi nk'uko abandi bakaronka abana bacu bakaronka akazi bazi kwandika bazi gusoma akigisha nabana kujya abana
cyabatunganira cyane cyane ikintu cy'ubutungane abantu ntibafata kumwe mudasangiye umugambwe abone yuko bose ari abene igihugu batasangiye gupfa no gukira ibyo bakora bikurikirane bareke kuza baratoteza abandi kuko ahanini bo nitwe tubana nabo baba yibereye ku mugo mukuru amaraporo barayaronka bakica amatwi uwo baraye bakereye umenga badasangiye umugambwe baze ngo niyindi kaca bumva wapi abantu bumva ati naka bamwishe bagira amatohoza bamufashe ejo tubona mureha agira ati wewe uyu ubonye ngo mwari muzi yuko nzoherayo rero bisaba yuko abyiga uwazoza azofata ikibazo cy'umutekano mu minwe tunganize bose nimba ubufasha yakoze ikibi ahantu babone ko yahanywe apana gukingira ikibaba abo basangiye umugambi
twebwe nk'impunzi turi hanze y'igihugu twifuza ko perezida bazotora azoba ari umuntu atavangura umuntu wari we wese amufata nk'umuntu hanyuma abarundi bari hanze akabasubiza mu gihugu nabo bakaguma mu gihugu cyabo nk'uko n'abandi bari
turabaramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
abo ni amwe mu mpunzi z'abarundi ha mu nkambi y'akavyimvira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo baganiriye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo iyi ni radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda abarundi biteguye amatora kwa gatatu w'icyumweru gitaha tukiri kuri amatora y'u Burundi perezida Sylvestre Ntibantunganya wayoboye iki gihugu kuva mu 1994 kugeza mu 1996 arayabona ate yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Undikije
kubikoragira neza kuko nukuraba aho tugeze muri inzira ya demokrasi turimo agiye muri myaka 30 aho tugeze ni hehe bwa mbere nuko menye uko aya matora abantu bari kubahiganwamo abaye haheze imyaka 20 hashinzwe amasezerano y'Arusha akaba kandi hagiye muri dakika 15 Uburundi ufise inzego zicije umutekano zihurirwamo abarundi barundi kazi baturika mu bwoko bwose ikaba ndabikobeye cyane abantu bose bitoza batwizwa kuba abakubahiriza icyo akabiri mbona nuko muri aya matora ibyumviro byose bivuga mu gihugu cy'u Burundi buriya muri politike biriko byibonekeza mu bantu bari kwahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu canke ibibanza mu namashinga amateka kibaza cy'ishinga amashinga amateka canke mu bantu zo bakomine ahambere nagira ngo abantu bategere neza barabe akarusho kahari mu mwaka w'1993 aho twatangura kwitorera umukuru w'igihugu hahiganwa abantu batatu gusa muri aya matora y'uyu mwaka hahiganwa abantu ndwi kandi muri abo bantu ndwi harimwo abantu bavuga ni n'abantu bicunja mu gihugu uravye uwahoze arongoye igihugu uravye nk'umuntu yarongoye n'amashini amateka mbere mu myaka myinshi uravye nk'umuntu ari mu kibanza ubu cicegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu canke ari mu kibanza cicegera ca mbere cy'umukuru w'amashinga amateka ukaraba mbere n'uri umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi urumva yuko n'ukuri atahoza kugira ngo hari ahantu habutse ibyumviro bishyikirizwa n'ikindi kimenyamenya nuko hari n'abantu babiri bandi bigenga bitoza harimo mbere muri abo bose ariko aritoza ufite muri bo imyaka mike afite imyaka ngira ngo 40 iyindi ntambwe tugiye muri aya matora haba abarundi cyangwa mbere n'abandi bayakurikirana tuzi yuko mu kwezi k'umunani uburundi buzaba bufise umukuru w'igihugu mushasha ubwa gatanu novuga yuko ku rubuga ubiravye biraboneka yuko mu namashinga amateka izoza hazoba harimo imigambwe irenga ibiri ishobora kuba itatu kubide ibyo bikazotuma ibyumviro biba byinshi mu namashinga amateka gusumbya uko biri ubu
ndabona muvuga ko hari intambwe ikomeye cyane rwose ariko imishamirano nayo iri hagati y'urwaruka umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi n'umugambwe CNL urongowe na Gaton Rwasa mu rusigura gute ko mu bisanzwe mu banyapolitiki hasa n'ahari icyuka cyiza
si byo gusigura ahubwo nibyo kuyamiriza nibyo kuyamiriza dusaba abo bantu nyine navuze nadondaguye ubona ko ariko baritoza ubwo rwaruka uvuga ruva mu migambwe harimwo bere barongoye bamwe bamwe icyo gituma tubasaba kuvuga ijambo ry'ihumure ijambo umuntu wese aca yumva ati uwo ndiko uri karahiganwa ahagaze ngaha ku byerekeye amahoro n'umutekano w'igihugu kuko abo bitoza bose b'igihugu igihugu gikomeretse ibyo batwemerera byose nta kuntu bazoshobora kubishyira imbere bazobanza kuza kuza inyumuriro aho rero je ico ndabasaba ni uko bovuga batabidinganya bakabwira abanywanyi babo abwo rwaruka ruvugwa ko guhagarikira ngaho ahandi kato rwaruka rukamenya yuko rubandanije muri iyo nzira nibwo ruzo ariko ruriyononera aha rero niho ngira ndi botije kumenya bati muri aya matora tugiyemwo hari ibyo dutegezwa gukingira u Burundi kandi bikaboneka neza muko bigenza no mu majambo bavuga hanyuma bakama bagendera ukwama bavugana iminsi yose iyo hari ikibazo aho kureka kugwaruka ngo rugende ngo ruze gutara mu mitwe ntaco bizana ahubwo bizana kutizera kandi je nariko ndavuga nti hari ko ari ibintu byinshi byotumye aya matora twizera ko agiye gutuma demokrasi mu Burundi isimbiza igatera intambwe nshasha kandi nziza
yego mwihweje muri rusange rero ikintu mwiteze mu matora ni ikihe
nakubwiye nti umuntu wese nibo biraba muri abo bitoza hanyuma tugashyirako n'inzego za leta y'u Burundi tutibagiye n'urwego rucungera amatora hamwe na rero n'abandi bantu ni ukwita junja abashigana wese abishyizemo ishaka ni nguvu ayo matora azoba neza azoba kandi arashobora kubyarira u Burundi ibintu byiza igihambaye rero nakubwiye ni uko abantu cyane cyane aba bitoza bo kwirinda gushyira mu mitwe y'abantu ibyumviro umengo baratsize byarahetse burya iyo ugiye mu matora ntuba ubuzi icyazovamo na cyane cyane ari amatora uretse abene Burundi bo nyene ubene igihugu uko tubivuga bagashyikiriza ikiri ku mutima nk'uko babivuga bo nyene wewe gusukaza ucubaha ukacubahiriza uwatowe utatowe ukamushikiriza ijambo ryo kumukeza uwatowe nawe akamenya ko atorewe Burundi adatorewe we nyene kandi adatorewe umugambi wiwe abatorewe igihugu cyo Burundi. Igihugu cyo Burundi kiba kimiragije kiba kimugize umwungere wacu.
Ayo matora rero azoba nkuko bizwi gushika atabarorerezi mvamahanga na mashirahamwe kana mashengero iyo mu gihugu washaka nka 40 ivyo irizeza abanyapolitike bose.
Niko byifashe nta kuri twogira kirandone horabona mbaye ndareka nuko ashobora ko hari gorane zituma batashoboye kuza mu nteguro. Abarandi iki kiza cha coronavirus iko kimeze nabwo muranumva muri mwiju rya Amerika bavuga yuko harabakorera muhiri wabo baravyogora kugira ngo tugire ngo nihagire baza kuyaraba bavuye hirya no hino. Je ndibaza yuko abo barundi barekuriwe kandi biyandikishije ngo bazobikurikirane abene imigambi n'abitoza babigiyemo hanyuma abahanuzi bakagumaza barahanura. Ndibaza yuko ayo matora ashobora kubyara ikintu cotuma abarundi bizera ivyo ari byo byose ko bigenda kose matora zoba kandi hazogirwa tukivuyemo ico dusabye gusa nuko ikizovamwo abazoba bashitswe imbere amajambo yabo ya mbere azoba amajambo yo kwizeza abarundi kandi ntaba amajambo gusa bikaba karimi bizoca bigenda mu ngiro tubone yuko koko watowe afashe ubugambi ukwegeranya abarundi bose kugira ngo duhangane n'ibibazo dufise na cane cane ibibazo biraba iterambere rya bene Burundi.
Umurwi se ni utumwa y'amatora muri iki gihe usa n'utizigiwe cyane rwose n'imigambwe imwe imwe aho twavuga cyane cyane umugambwe utavuga rumwe na leta y'u Burundi wa CNL widoze ubwa ko uyu murwi hari uri kutunganya nabi amatora kandi bishobora gutuma haba ubusuma muri ayo matora. Mwebwe ibikorwa by'uyu murwi muri iki gihe mubibona gute?
Agateka n'umuntu akitera ivyo ba umuntu wese ahari ndashobora kugira ngo barashobora kubura ikibi bamvugako uko wigenza wewe niko kuzoweza kukaguriteka kuko ibintu biriko birashika by'uyu mugwi nuka yuko bariko barashiraho abagize uwo mugwi bwa mbere hanyuma gashiraho abagize imigwi mu rwego rw'intara cyangwa rwego rwa komine hari mbere n'iri migambwe yavuga iti mbetwe twa tutarimo ndazi umugambwe sabanya Frode baravuga uti mbega ko hose bashiramo gusa umugambwe CNDD-FDD umugambwe CNL umugambwe IPRONA ubwo twebwe muri Frode tugira ikibanza nico gituma rero burya muri ko murahananira ibintu iyo igihe tukitegera neza nturaba inyungu zawe gusa uraba inyungu z'igihugu cyose ariko saho noza kubandanya hagarara gihambaye no gutera kamo kandi seni uyirongoye n'abayirimwo yuko ikizova muri aya matora kizoza kemerwa n'abarundi kikanakiza Burundi kije koko cerekana koko uko Burundi bashikiriza uko yumvira hanyuma gusa nabo bahiganwa ndabisubiremo ategura imitima ugiye guhiganwa ntubuzi kuzotsinda ko Abarundi barashobora guca kubiri nuko yumvira kiragiye birashika maturagira muri kino gihugu kuva twikukira mu 1963 ugaca mu 1963 aragiye hashika aho ubona bikuzanira ibyo wewe uba ku butegetsi canke uba mu migambwe igira iti mpanganye n'ubutegetsi biteye kubiri nizo wewe yumvira nuko utegura mu mutima rero akababa kari mu matora kaboneka iyo amaze guharura ibyagiye bishikirizwa na bene Burundi. Uzotorwa rero aremeshe Abarundi bose ica kabiri mu kugitene azotunganya igihugu agitunganye nk'igihugu c'Abarundi bose atari igihugu c'umugambo uyu cyangwa ivyumvira uko ubonore tuko turatora Burundi tuzatumushize ejuru kugira ngo atubire twese umwungere atubire twese umwungere mwiza umwungere yitaho intama ziwe zose niri kure hariya akayumvira haba iri mu Burundi haba mbere niri mahanga urabona ko dufise n'impunzi abe umwungere abe umuvyeyi w'Abarundi bose.
Frederic Mpundikije wakoze kudutegurira iki kiganiro. Namwe nshuti banywanyi b'Ijwi rya Amerika mukomeze kutugezaho amakuru y'iwanyu haba ku matora y'u Burundi cyangwa se ku bindi bintu bitandukanye mwifuza gusangira n'izindi nshuti z'Ijwi rya Amerika. Ni radio yanyu mwese mwifiteho ijambo ntawe heza. Aho niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha. Tubashimiye cyane kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hirya no hino mu ngo zabo n'abafashije kubibagezaho. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloyizi Bigirimana. Fasil Gebeho niwe washyize hamwe ibi biganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Reka rero tubasezere tubifuriza amahoro n'amahirwe iwanyu, mu banyu no mu byanyu. mukomeze kwirinda virusi ya corona kandi tubararikira ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.